Nimwumve ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki 21 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2018. Muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka teramije ibiganiro byo kuri Nosa. Ndabahaye ikaze mwese.
Uwo mugabo nasanze komeza ni gose n'umwuga uzana amahera. Ayo mahera rero azotuma nikinura mu muryango. Igihugu cyashobora kuvuga kiti turakeneye ahantu bubaka ishure kanaka, ibitaro kanaka. Abakenyezi tiyo murazi ko abakenyezi bushoboye. Nimuduha ku kazi tugakore.
Uwo ni Nyabenda Pascazia, umwe mu bakenyezi b'abarundi kazi bahisemo umwuga wo kubaka amazu imigenzo y'ikirundi ibahaniza. Iyo nkuru hamwe niyerekeye akarere ka Rubavu mu Rwanda hatorewe ibisasu 58 ahahoze ibirindiro by'abasirikare ba ECFA. Hamwe n'inkuru yerekeye ibikorwa byo kwiyamamaza kuba mu nama nshingamateka y'igihugu cy'u Rwanda. N'inkuru zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza, twazibateguriye mugume ku maradiyo yanyu. Ikariko dutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kwishyikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kanirindi. Mwaramutse neza Thomas.
Oriane, waramutse neza nshuti mwese muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mwabonye butandukana umutegarugori wa president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Melania Trump azasura ibihugu bitandukanye bya Afrika mu kwezi kwa cumi gutaha. Mu itangazo rye yagize ati "Nubwa mbere nzaba ngiye muri Afrika, nishimiye cyane kuzahigira byinshi mu bibazo by'abana nk'uburezi n'uburyo bavurwa, umuco karande n'amateka by'uyu mugabane." Umuvugizi wa Madame Trump yasobanuye ko ari rwo rugendo rwa mbere na mbere rukomeye rwa Madame Trump mu mahanga, ari nk'umudamu rero w'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiro bya ariko ntibiratangaza ibihugu bya Afrika zasura. Ababisesengura bahereye ko bibutsa ko mu kwezi kwa mbere gushize amagambo Perezida Trump yaba yaravuze ko Afrika, Haiti na Salvador ari ibihugu by'amazirantoki yakubise inkuba, ariko we murabizi yarabihakanye, kandi muzi ko Perezida Trump atarasura Afrika. Muri Mozambique guhereje ku wa gatatu abanyamakuru n'ibinyamakuru bagomba gusaba impushya nshya batanze amafaranga y'akayabo. Umunyamahanga ukorerayo itangazamakuru agomba gutanga amadolari 8,300 ku ruhushya rumara umwaka umwe. Umwenegihugu ukorera ikinyamakuru cyo mu mahanga azajya atanga amadolari 3,500 ku mwaka, naho radio ishaka gukorera muri Mozambique igomba gutanga amadolari 35,000. Abanyamakuru n'imiryango iharanira uburenganzira bwabo babyamaganiye kure, bavuga ko aya mafaranga akabije cyane kandi ari uburyo bwo gukumira abanyamakuru gukora akazi kabo. Muri Angola, Leta yafashe icyemezo cyo gutaburura umurambo wa Jonas Savimbi no kongera kuwushyingura mu cyubahiro cy'igihugu. Savimbi yapfuye yishwe mu 2002. Umubiri we ushyinguye ahitwa Luena rwagati mu gihugu. Bamwe mu baturage ba Angola bamubonamo intwari iharaniye ubwigenge bw'igihugu cyabo, abandi bamurega ko yishe abantu benshi b'inzirakarengane mu gihe yari inyeshyamba. Guverinoma ya Angola ivuga ko gushyingura umurambo wa Savimbi mu cyubahiro cy'igihugu ari uburyo bwo kunga ibikomere n'ikimenyetso cy'ubushake bw'ubwiyunge. Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika. Umubano wa gisirikare hagati ya Turikiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uratera imbere mu ntambara ya Siriya hatitaweho ibindi bibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Impande zombi nizo zibitangaza zisobanura ko ingabo z'ibihugu byombi zirimo zitegura gutangira gukorana hamwe amarondo mu ntara ya Mumbijib mu majyaruguru ya Siriya. Umuherwe w'Umunyamerika witwa Eric Prince yatanze umugambi w'uko intambara yo muri Afghanistan yarwanwa n'abikorera ku giti cyabo aho kurwana n'ingabo za Leta, televizion NBC hano muri Amerika iratangaza ko leta ya President Donald Trump yaba yaravyakiriye neza ikabirimo ibyigaho neza hagataho guhagarika intambara mu byagateganya ariko muri Afghanistan ntibyatangiye ejo kuwa mbere nkuko President Ashraf Ghani yari yabisabye abatalibani bo kugeza ubu ntacyo baratangaza ku mugaragaro ku kivuzo cye cyo gutanga gahenge guhagarika imirwanuro by'agateganyo ku mpande zombi amezi atatu. Mu mezi atandatu ashize icyorezo cy'iseru kidasanzwe kimaze guhitana abantu 37 ku mugabane w'u Burayi, abandi bantu barenga 41 barayanduye ubu barayirwaye. Igihugu cyababaye cyane ni Ukraine, ariko iseru iri no mu bindi bihugu nk'u Bufaransa, Georgia, Ubugereki, Ubutaliyani, Uburusiya na Serbia. Iseru ni indwara yandura cyane kandi vuba. OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima irasaba rero abantu bose bajya mu Burayi muri iki gihe kubanza kwikingiza. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubucuruzi cyaraye gitangiye ibiganiro na rubanda ku cyemezo cya President Trump cyo kuzamura imisoro iremereye ku bicuruzwa biva mu Burusiya guhera mu kwezi gutaha. Ibiganiro bizamara iminsi 6. Ikigo kimaze kwakira inyandiko zirenga 1,300 zitanga ibitekerezo, inyinshi muri zo niza abacuruzi n'abanyemari b'Abanyamerika banenga icyemezo cy'umukuru w'igihugu. Radio Ijwi ry'Amerika mu kinyarwanda n'ikinyarwanda ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, mugira umunsi mwiza.
Urakoze Thomas kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Unaona wa mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Mu karere ka Rubavu haratowe ibisasu 58 ahahoze ibirindiro by'abasirikare ba Exfa. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda busaba abanyagihugu gutunga gatoki ahariho hose bakeka ko hari ibisasu kugira ngo bituritswe n'ababishinzwe. Inkuru ya mgenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Amakuru twabwiye n'umuturage ari gucukura itaka ryo guhoma arangije agaragaza yuko hari igisasu cyahabonetse, ariko busanzwe hanindi bisasu kigeze kuhakura ndagare bwo bwa mbere.
Uyu ni Bwana Habimana Jean Paul, president w'inama njyanama y'akagari ka Gikombe mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu, asobanura uburyo amakuru yamenyekanye yuko mu mudugudu wa Gafuku hari ibisasu bigitabye. Ingabo z'u Rwanda zahageze zitaburura ibisasu bigera kuri 58, ariko ngo si ubwa mbere muri aka gace kari hafi y'urugabano rw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagaragaye ibisasu muri ubu buryo.
Amakuru dufite ni uko hari umwana ngo hari uwayitoraguye icyuma ajya kukigurisha, ariko haza kugira umubona ati se icyuma wagikuye, ajya kumwereka aho yagikuye. Ubwo rero bakihagera abashinzwe umutekano barareba bahabona biriya bisasu nyine.
Amakuru dufite ni uko 94 hano hari pozisiyo y'ingabo zo ku Bwahabyarimana, hari n'imodoka nyinshi bari baraparitse aha ngaha, tekereza yuko aribo baba barabitabye hariya. Nta muturage wari utuye aha ngaha wagomba kudoreza amakuru. Amakuru yakunze kuboneka ari uko abantu baze gushakisha itaka no umuntu akabona kimwe.
Abari bahari bavuga ko hari indake, ariko ntabwo twamenya ngo ninde wayashyize.
Abandi baturage twaganiriye baratinya ko haba hakiri ibindi bikiri mu butaka bishobora guhitana ubuzima bwabo mu gihe bari mu bikorwa by'ubuhinzi cyangwa byo gucukura itaka ryo guhoma. Ku rundi ruhande ariko barizera ko nabyo bizatabururwa kubera guhanahana amakuru n'inzego zishinzwe umutekano.
Umenye ko ikintu cyarangiyemo uzi umubare, ariko ntabwo tuzi umubare ngo washyizwemo bingahe cyangwa umuntu wabishyizemo ngo aduhe umubare tubashyizemo bingahe. Ntabwo wagira icyizere 100% ko byashyizemo. Kurikije kubera ko inzego z'umutekano zahageze baba batangiye kubikuramo, dufite icyizere yuko ushobora kubona umutekano kubera ko ababishinzwe bahageze. Icyo twabwira abaturage ni uko bahumura ko nta kibazo gihari kubera ko byagaragaye inzego z'umutekano zigiye kubitwara.
Bigomba gutera abaturage ubwoba kuko ibintu nka biriya byangiza ubuzima bw'abantu, kandi ni ibisasu bikaze nta n'ubwo ari n'amagerenade n'amabombe.
Ubundi hano bahoze abaturage ubushize bahavanye ibindi bintu, ariko bera ntibyabasha kuboneka. Ngo mu kigaragara cyo abahunze no basize babitabye, ubwo bishobora kubatera ubwoba kuko kiramutse gisanda icyakwangiza benshi, kandi n'abashinzwe umutekano nabo bagomba kuwurinda bakamenya niba nta bindi birimo bagashishoza neza.
Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda burahumuriza abaturage buvuga ko muri rusange ntaho ibisasu bya mine bikibarizwa, ariko bukabasaba ko aho byaboneka hose bakwihutira kumenyesha inzego z'umutekano kugira ngo abasirikare bahagere babihavane bituritswe. Mu butumwa bwanditse twahawe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango, yavuze ko nubwo ibisasu bigaragara hirya no hino rimwe na rimwe biba bishaje cyane kuko ari ibya kera, ariko biba bigishobora guteza impanuka, ari nayo mpamvu basaba uwakibona uwo ari we wese kwihutira kumenyesha inzobere z'igisirikare cy'u Rwanda kugira ngo abarizo zigituritsa. Mu 1995 hashinzwe ikigo gishinzwe gutegura ibisasu cyari kigamije gushakisha ibisasu byari byaranyanyagijwe mu butaka hirya no hino mu gihugu mu gihe cy'intambara yo kubohora igihugu na nyuma yayo no mu guhagarika jenoside yakorerwaga Abatutsi. Iki kigo cyaje gutaburura ibisasu ahantu 52 hafatwaga nk'ahatezwe ibisasu byinshi, ku buryo mu mwaka w'2009 byavuzwe ko mu Rwanda nta bisasu bya mine bikirangwa ku butaka bwarwo. Ubutumwa twahawe na Lieutenant Colonel Innocent Munyengango uvugira ingabo z'u Rwanda buvuga ko ibi bisasu byaboneka hose kuko bigenda biboneka hirya no hino, abantu bagirwa inama yo kutabyegera, kutabikinisha no kutabikoraho, ahubwo bakabimenyesha inzego z'umutekano zibegereye kugira ngo abasirikare babifitemo ubumenyi babitegure abari nabo babisandaza. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio y'Amerika.
Tukiri mu Rwanda, ibikorwa byo kwiyamamaza kubaharanira kuba abashingamateka mu nama nshingamateka y'igihugu birabandanya. Kuri uyu wa mbere, abahiganwa mu mugambwe uharanira ukwishyira no kwizana k'umuntu PL bari mu Bugarama mu karere ka Rusizi mu Burengerazuba bw'igihugu. Abo bakaba bijeje abanyagihugu guteza imbere ubucuruzi n'ibihugu bibanyi nk'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ahandi. Inkuru ya mugenzi wacu Themistocle Mutijima niho yarari, tumutega amatwi.
Nubwo byari biteganijwe ko gahunda yo kwiyamamaza kwa PL kuri site ya Pera ho muri Bugarama itangira saa 7 z'amanywa ku isaha hano mu Rwanda, byabaye nk'ibitinda gato kuko byatangiye hafi saa 8. Bitewe ahanini n'uko wabonaga ko nta baturage barahagera, nubwo abiyamamaza bo bari bahageze na mbere y'igihe. Ku rutonde rw'abakandida 80 bahagarariye PL muri aya matora, abarenga 40 biganjemo abayobozi bakuru b'iryo shyaka barahi Bugarama. Uretse abaturukanye n'abakandida mu mujyi wa Kamembe, ubwitabire ku ruhande rw'abaturage bwo bwakomeje kuba buke kuko ugenekereje abahaje babarirwa hagati ya 60 na 70, nabo biganjemo urubyiruko rurimo nabo bigaragara ko batarageza imyaka yo gutora. Mu gusaba amajwi abanyabugarama, Madame Mukabarisa Donatire uyobora PL yababwiye ko iryo shyaka ribafitiye gahunda nyinshi zigamije iterambere ku isonga kuzamura ubuhahirane n'abaturanyi babo mu bihugu bya Kongo n'u Burundi.
Bugarama ifite amahirwe yo kuba ituranye n'ibihugu bibiri bishobora kongera ubuhahirane igihe cyose tuzaba twabonye ibyo ducuruzayo, ariko tuzarengana ibyo bibiri tugera mu mahanga ya kure. Ariko birasaba ko nanone hashyirwaho inganda ntoya iziciriritse nini zibasha kubitunganya, twohereza umusaruro utunganyijwe.
Ku ruhande rwa bamwe mu baturage bari bitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza kw'iri shyaka, ariko bo barasaba ko izo ntumwa za rubanda zarushaho kubegera ndetse no gukurikirana uburyo izo gahunda zibagenewe zishyirwa mu bikorwa n'inzego z'ibanze.
Guverinoma yacu ikora neza turayemeye, ariko abadepite nuko baheruka baza biyamamaza ntibakurikirane ngo baze barebe imikorere myiza. Leta usanga ikora neza cyane, ariko inzego zo hasi zimwe ugasanga hari ibintu zigenda zica.
Tuba dufite ibibazo byinshi cyane biduheramo twebwe nk'abaturage, noneho mu nzego zo hasi nabo twarebe tukabona nta bushobozi bugenda bafite kuba babirageza, abakabimaze ari abo ngabo mu nzego zo hejuru, ariko ntiduhita tubabona.
Icyakora Madame Mukabarisa wari unayoboye abadepite bacyuye igihe mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, avuga ko gahunda yo kwegera abaturage isanzwe ikorwa, ariko kandi bazanakomeza kuyishyiramo imbaraga nibaramuka batowe.
Hari n'aho twagiye tujya mu ngo z'abaturage kugira ngo tuganire turebe uburyo babayeho. Ibyo ngibyo ni ibyo tuzakomeza kubishyiramo ingufu kurushaho kugira ngo bitange umusaruro twifuza, ariko ibyo bikorwa byarakozwe. Sinibaza ko uyu munsi abanyarwanda bavuga ko abadepite batabagezeho muri manda ishize, ababivuga n'abatarabashije wenda kujya mu nama zatumiwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze.
Mu minsi igera ku 8 ibikorwa byo guhatanira imyanya 80 mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda bimaze, ishyaka PL ni irya kabiri rimaze kwiyamamariza aha muri Rusizi nyuma ya FPL Inkotanyi iri ku butegetsi. Ibikorwa byo kwiyamamaza birakomeza ku mashyaka yose ndetse n'abakandida bigenga kugeza ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa cyenda, ni mu gihe amatora yateganijwe ku itariki ya gatatu y'uko kwezi n'ubundi. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Shuti
banywanyi namwe bakunzi bizwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi hari abakenyezi bo ku mutumba Mutambara muri komine Rumonge bariko barubaka amazu muri iki gihe cici. Abakenyezi bakorera mu mashira hamwe bakaba batabonwa neza na bamwe mu bagikurikiza imigenzo ya kera bibaza ko umukenyezi yuriye inzu yofatwa nk'umushizi w'isoni. Inkuru mugenzi wacu Chrissy Munezero.
Aba bakenyezi bahisemo kurondera ubuzima babicishije mu mwuga wo kubaka basa n'abubahuse gukora akazi imigenzo y'Ikirundi ibihaniza. Ariko kugabo mu buzima n'igihe igihugu kigezemwo nta gutinya gukora akazi kabatungira imiryango. Nyabenda Pascazia n'umwe muri abo bakenyezi bubaka.
Yo umwuga ahubwo nasanze ukomeye cyane rwose. Ubwa mbere hoho n'umwuga uzana amahera. Ayo mahera rero azotuma nikenura mu muryango. Igihugu kirashobora kuvuga kiti turakeneye ahantu bubaka ishure kanaka, ibitaro kanaka. Abakenyezi titi yo murazi ko bakenyezi dushoboye. Nimuduha ako kazi tugakore. Ayo mafaranga azobaduha tuzayatwara muri atwikenuremwo, tuzana karasiyo, tuyambike twambike amafasha bacu n'ibibondo byacu, dusomeshe abana bacu. Na twebwe kandi murazi ko turabakenyezi turakeneye tuvuta. Erega n'abakenyezi baranyoterwa twihe na gacupa. Murabona ko bukeye mu kucenda abana bacakeneye ibikoresho. Nk'abantu bamwe bamwe bafite abagabo abashinga nta bibigaba. Tushya twiguramo amakaye kuko tuzobatwa amazi gufata ibipatana ahantu byo kubaka amazu.
Muri iki gihe cici abo bakenyezi ntibicara bararondera ababaha akazi kugira buhoro buhoro abakeneye kubaka babamenyere.
Uramana ko ikirigeze uhariko abariko baraturondera ati ngo munyubake uduturu munyubake agakoni aho urumva tuye turonse udufaranga dukeyi dutware muri ako tumwe tuzodushira mu ishira hamwe bimwe bimwe abanatwe bari badu nize ka abashinga ntahe
nk'ubu twebwe tugeze kure kandi abariko baradutwenga bavuga ati yo ni mundushire mu natwe bwe basha ubu urumva twamaze kumenya ngene dutondekiwe duhagarika ibuye tutashobora kuzikora twazikorera.
Mu karere k'ubumanuko bw'u Burundi umwuga wo kubaka inzu kuva na kera wamye wiharijwe n'abagabo. Kubona abo bakenyezi barawubahuse ntibibonwa neza na bose. Aho ni nka tuyikeze asanzwe aba mu ntara kama ya Buragane.
Nto ndabona umuntu w'umwigeme cyangwa w'umumarika rubaka inzu nge ndi nk'umwana w'umukobwa umubyeyi wanjye ntiyari gushaka kunyemerera ko noja inkurira hejuru ku nzu ngo nubake kandi nkagiye nibaza umuntu w'umukenyezi ari hejuru ku nzu umuntu w'umupapa nawe ari hasi ntibibonekana neza.
Abandi na cyane cyane ababa mu bisagara babona ko atantambamye ko umukenyezi yokora umwuga wo kubaka ariko ahinduye inyambaro.
Bo mu mico ya kera ibyo nibaza ko bitariho mugabo ubu turabona abakenyezi baba bubatsi bariho bagahaja kubikora kubaka
inzu yubatswe n'umukenyezi wonyine.
Aha none ibifa kuba ari inzu gusa nta bindi
rero mu gihe wewe wararose iyo mpano ukabyigira ushobora guca witunganya hepfo ukambara nk'ipantaro ukashibona kujya ahurira ukubaka.
Nonse nta kiruta Imana ni umumenyeshamakuru yitaho imico n'imigenzo akaba kandi umuyobozi w'insamizi Aigle Sport isamirana mu bumanuko bw'u Burundi. Kubwiwe kubona umukenyezi yubaka ntibisanzwe kuri bamwe bamwe bikaba biva ku ndero abarundi bareresha abana.
Umukenyezi kurira ku gikwa cy'inzu harya adahambya kugira agende yubake ibyo ntibibaho. Hanyuma kandi turazi ko muri kahise nta mukenyezi yurira ku rusenge. Ibyo rero bijyanye kumbure navuga nti inyambaro umukenyezi kurira ku rusenge yambaye ikivutano nawe ucubona ingene bica bigenda
baba batinya ko kimutega kikamutura hasi.
Oya iyo mbuho ntiriho baba batinya yuko muri irya nyambaro umukenyezi aba yambaye ariko anamanura imvoka havamo yuko ibihimba byiwe by'ibanga abantu bari munsi bashobora kubibona.
Uyu mumenyeshamakuru akabona yuko hariho gutinya ingeso mbi nk'izo gufata ku nguvu no kutubaha umukenyezi arongera akavuga ko hakwiye inyigisho zofasha abanyagihugu gukuraho imiziririzo ibuze umukenyezi gukora uyu mwuga wo kubaka.
Hariho abagabo bamwe bamwe gushikisha bugira bati ijya nzu yubatswe n'umugore ejo hiya ejo izosenyuka kubera iki kubera tu ako gakengere nta kintu umugore yokora ngo kirabe ivyo rero ni bijya bindi biri mu mitwe no mu mitima iwacu yuko umupfasoni ataki nashobora gukora kirabe
semashiramwe menshi ari karubahura abakenyezi baho mu karere kumanuko mu bijukire imirimo nkiyo ari kibazanira agafaranga agafadika aba bakenyezi yo ku mutumba wa Mutambara bakaba bafatwa nk'imboneza bandi Chrisi Munezero mu manuko bw'u Burundi ku bwijwi rya Amerika
urakoze Chrisi kuri iyo nkuru abamenyereza b'imigwi y'abarundi iri muri rya higanwa ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ziriko zibera mu Burundi kuva kuri uyu w'Imana baridogera kuri iryo higanwa ritunganijwe nabi abamaze guhiganwa bavuga ko imigwi yo mu bindi bihugu yazanye abakinyi bafise imyaka myinshi inkuru ya Variste nziko banyanka
abamaze kwidogera iryo higanwa rihuza ibihugu byo mu karere ku ruhande rw'u Burundi n'abamenyereza n'abakinyi b'imigwi ya volleyball na netball bavuga ko badafashwe nk'abakinyi baje bava mu bihugu bibanyi bavuga ko baje mu myimenyerezo n'amaguru masa bavuye mu miryango iwabo mu gihabananotse baje bava hanze bobo bashikiye hamwe kandi batwagwa n'amamodokari kuri ivyo hiyongera ko ukutubahiriza amategeko agenga inkino mu gace kavuga imyaka abananotse bategerezwa ko babafise ni itarenga 21 ariko mu bavuye hanze harimo bafise imyaka myinshi Evariste Nakarutimana ni mumenyereza w'umugwi serikiri ya gihugu w'u Burundi muri netball inyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Tanzania yabwiye ijwi rya Amerika icatumye umugwi amenyereza utsindwa
bwa mbere bwobwo mwabonye turi mu kibuga twakinye n'abantu badusumba twege twahawe itegeko yuko duselectiona abakinyi bafite imyaka iri munsi ya 21 kandi nkuko mwabibonye twakinishije urwaruka rukiri ruto cyane ariko urabona yuko umugwa wa Tanzania bo bazanye no vuga nk'abavyeyi mwisanze cyo cyatumye ubwa mbere dutsinda cya kabiri cyatumye turushwa nuko umugwi ntibateguwe neza kuko hariho nk'abakinyi bava ruguru bamaze indwi zibiri ngaho bashanga bava mu mihana bamugasanga bava mu kanyosha abandi mu gatumba abandi mu gatunguru gushika kuri antrenema ugasanga biragoranye rimwe na rimwe baranasiba ugasanga ntibikunze wumva tutari hamwe abakinyi ngo babe hamwe ntibikunda kugira ngo dushe kuronka insinzi cyo cyatumye dutsindwa no munsi
ivyo uko hari abamenyereza bidoga ko imyaka itubahirijwe muri izo nkino Laurent Zimana umuyobozi w'igisata cy'inkino zo ku rwego rwo hejuru mu bushikiranganje bw'imico kama n'inkino yagize icyo abivuga ko aremeza ko ivyo vyabaye yabwijwe rya Amerika igituma babiretse uko
nibyo nawe giye gukora mu myaka batangana ibyaka ariko n'ibyo twebwe twe gitwa bintu bisaba kugira ngo amategeko ngende wakoya zino nkino tuyige cyane mugabo tusanga nihuye n'intumbero yo mu karere aho bavuga yuko tutokomeya n'umuntu n'umwe kugira ngo baze mu iziro nkino rero twabyumvikanye twebwe ku bindi mashaka kubona dutsinze kubera ko twahinze rwaruka babakiri bato twebwe dukigwa mugabo babati rero bamenye yuko amateko y'inkino ari ikintu ngombwa kugira ngo hakine abanganya ari imyaka ari urugero kugira ngo ntagire urushundi mugabo twebwe ikomeye si ugutsinda ni uguhura tuganira tukamenyana ngira ngo mu cyivo cy'umwaka ni kwinjira mu izina muri umuryango wa Afrika y'ubuseruko biciye mu nkino no gukomeza amahoro
uwo mutegetsi wo mu bushikiranganji bw'imico kama inkino avuga ko muri kazoza hazogira igikozwe ibizotuma hadasubira kubaho abidoga
tifuza yuko ko kwicara mu manama akaba menshi yo gutegura zino nkino kugira ngo duce hirya no hino amategeko azigenga kandi turabe yuko koko izi nkino kuvuga bwa mbere tuzitegura ni bisanzwe ko haba ututagenda neza kugira ngo mwiza kuhuza bibiri cyigwa ikindi gihe cyo kwanze ngino hanyuma babigire neza kurusha hanyuma natwe bidehe mu icyigwa nyamukuru
inyuma y'inkino za volleyball na netball ku ruhande rw'abigeme hamwe na karate ku ruhande rw'abasore zabaye kuri uyu w'Imana kuri no wa mbere habaye mu ntara gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi urukino rw'umupira w'amaguru umugwi serikiri ya gihugu wa Tanzania w'abigeme watsinze umugwi serikiri ya gihugu w'u Burundi ibitsindo indwi kuri kimwe Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste nziko banyanka
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ingingo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ivyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yise intambwe zikomeye ku vyereke budandaji vyabaye igihe umukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu vy'i Buraya Jean-Claude Juncker yaganira na Trump mu biro vyiwe Maison Blanche mu biganiro vyahwamitse icuka kibi cari hagati y'umuryango w'ibihugu vy'i Buraya na Amerika, impande zibiri zifitanye imigenderanire ikomeye cyane mu vyerekeye ubudandaji. Ku itariki 25 z'ukwezi kw'indwi, abo bategetsi babiri barumvikanye ku vyerekeye ugukorana mu ntumbero yo gukuraho amatagisi n'izindi nzitizi mu vyerekeye ubudandaji ku bidandazwa byose bihinguye bitari imodoka. Bemeye kandi gukorana kurushiriza ku vyerekeye amasoko ntanga nguvu. Umuryango w'ibihugu by'i Buraya wemeye kongereza gaz naturel ivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira bifashe ibihugu bigize uwo muryango kugwiza aho bikura ubwo bwoko bw'amasoko ntanga nguvu. Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru inyuma y'uko babonanye, Perezida Trump n'umuyobozi w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'i Buraya Jean-Claude Juncker barerekanye ko bumvikanye kandi gutanguza ibiganiro ku vyerekeye kongereza ubudandaji ku bidandazwa byose no kugabanya inzitizi ku budandaji. Barumvikanye kandi gukorana n'abandi bashaka korosha ubudandaji ku bibazo bitari bike harimwo gutunganya gushasha ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubudandaji ku isi OMC mu ntumbero y'ugutorera inyifato zirenganya ku bijanye n'ubudandaji. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ivyo umuryango w'ibihugu by'i Buraya na Amerika vyumvikanye ko ari ukwiyemeza ku vyerekeye gukuraho burundu amatagisi n'izindi nzitizi zitari amatagisi ku budandaji hamwe n'ubundi buryo bukoreshwa bwo gufata mu mugongo abadandaji. Avuga ko icyo bashaka gushika ko ari ugufatira impande zose ku rugero rumwe. Perezida Trump avuga ko inama yagiranye n'umuyobozi mukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'i Buraya Jean-Claude Juncker ari intango y'igihe gishasha c'imigenderanire hagati ya Amerika n'umuryango w'ibihugu by'i Buraya, imigenderanire ya kivandimwe n'ubudandaji bukomeye kurushiriza aho impande zose zikura inyungu zingana hamwe no gukorana mu mugambi wo gutuma haba umutekano n'iterambere kurushiriza mu makungu. Mu gihe imigenderanire y'ubudandaji hagati ya Amerika n'umuryango w'ibihugu by'i Buraya ifite agaciro k'imiliyaridi igihumbi y'amadora, izo mpande zibiri nizo zifitanye imigenderanire ikomeye cyane mu by'ubutunzi kurusha ahandi ku isi. Perezida Trump avuga ko bashaka gukomeza kurushiriza imigenderanire mu by'ubutunzi igirira akamaro abanyagihugu bose bo muri Amerika no mu karere k'i Buraya.
Ijambo ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijwi rya Amerika. Mu munsi umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Turabashimiye ko namwe duteze amatwi. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma kuri mikoro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Turabashimiye nabifuriza umunsi mwiza. Mwari bahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.